iyo nama y'ibironyobozi vy'urunanise na rede rurikiyemwo abatavuga rumwe na leta y'u Burundi yabereye I Kampala mu Buganda kuva ku munsi wa gatanu itariki 25 gushika kuri wa mungu itariki 27 yakoranije abavuye mu Bubiligi abavuye mu bihugu by'akarere ka Afrika y'ubuseruko hamwe n'abavuye mu Burundi Onezime Nduwimana umuvugizi w'ubwo runanise na rede yabwiye Ijwi ry'Amerika ku intumbero nyamukuru kwari kuraba ingene bo kwisuganya bakitaba amatora yimirije mu gihugu bahunze bavamwo yamara kugira ngo bagitabe hari byo basaba ko byo kugwa mu nzira
twasubiye kwemeza yuko twiteguriye kandi dufise ishaka byo kuja mu matora yo 2020 twaniyemeje kandi yuko ayo matora tuzojamo mu runani turavise ibyo dusaba na cyane cyane dusaba yuko uburenganzira bwo gutora no kwitoza abantu babugira kumwe atawucinije uwundi tugasaba ko umutekano w'abatora n'abatorwa uba umwe kuri bose tugasaba kandi cyane cyane ko abantu babanye politike bose bagira uburenganzira bwo kugira nk'umugabo imigambwe cyangwa abandi ahatuvuga nk'abahuza umugambwe CNDD-FDD basa nabo ubutegetsi budashaka kubona ibyo dufatira kuko mu gihe bavuga ngo barakeneye ko tuja guheraheza ibiganiro twe twagize I Nairobi ko twabarungikira abagenda ariko dushyizemo abahuza umugambwe CNDD-FDD baca bashacoba
abo batavuga rumwe na leta biyemeje ko bazotanga umukandida umwe abaserukira mu kibanza c'umukuru w'igihugu baciye bagena Anise Niyonkuru yahora ari umunyamabanga nshingwabikorwa w'ubwo runani kugira ngo aje gushigikira no kunagura abaserukira ubwo runani mu gihugu c'u Burundi mu minsi yeze haravuzwe ko uwo Anise Niyonkuru canke utwara ubwo runani Jean Minani kwa rumwe muri bo azoserukira abandi mu kibanza c'umukuru w'igihugu nabajeje umuvugizi wa SANARED ko kurungika Anise Niyonkuru mu Burundi atobara amageri yo kumugena nk'umukandida wabo mu kibanza c'umukuru w'igihugu
abo tuzobambukira hanyuma bizokwitoreza kibanza cy'umukuru w'igihugu cyangwa abazo kwitoza mu banza bitandukanye abo barimutse bamenya hanyuma mu minsi iza mushinga na ya Niseti niyo nkuru ngira ngo ntawo mwitiranya arafise ibindi ahamagariwe na cyane cyane gusanga abandi bari mu runani senarede bari mu Burundi basanzwe bakorera mu Burundi kugira ngo ubwo runani rubandanye rutera rutsimbatara mu gihugu cy'u Burundi kandi turamushimiye kubera kuko yagize izo nguvu kumva ko yogenda mu gihugu cy'u Burundi akabanira n'abandi naho ibihe mubona bikigoye adufatira ko nk'abo bamenyeshamakuru bagipfungwa abanyepolitiki baturubikwa n'ibindi ariko ntaho bihuriye n'ibyo by'abakandida
kugira bazokwitabe ayo matora nuko bazoba batahutse mu ntango z'uko kwezi barungitse integuza mu gihugu Anise Niyonkuru nyene kugira ngo aje kuraba ingene ibintu byifashe n'ingene bagenzi we botahuka we nuwo bari bajanye baranabonanye n'umushikiranganji w'intoro y'agati mu gihugu ari nawe ajeje ubikorwa by'imigambwe itandukanye Ijwi ry'Amerika ryaboneyeho akagiye ko kubabaza aho bose bazotahukira
kubisanzwe twebwe ntitwifuza gutaha isorosoro ibintu nibije mu buryo umutekano kuri bose uboneke baze twumvikane mu gutaha yabibikunda twofasha indege imwe tugashikira rimwe koko abantu bafise umugambi nico bafunditse kugira ngo ibintu bigihinduke mu gihugu cy'u Burundi rero umwanya ari wose hakize igihinduka tuzoca tumanukira rimwe twese
abo banyepolitike hari bimenyetso babona ko bidahumuriza mu gihe atanamezi 8 yasigaye ngo amatora bifuza kujamwo abe ni nk'ifungwa ry'abamenyeshamakuru 4 n'umushoferi b'ikinyamakuru cigenga iwacu basaba ko bafungurwa atagisabwe
twarashoboye kandi kwiyamiriza iryo hohoterwa ry'abamenyeshamakuru bamaze iminsi mu gasho bazira ubusa bidutera amakenga ko turabona kumenga nta shaka ryo kugurura igihugu kibenya bagendwa amatora agende neza bafise uravyo ko bitwa turasaba ko ababishoboye abamenyeshamakuru abanshuti z'u Burundi bihugu akarere abarundi ubwabo bogerageza kugondoza bajya bari ku butegetsi bakemera ko bahiganwa n'abandi atawajya wahura atawurenganije uwundi
abatari bake mu batanguje ubwo runani senarede baherutse kurutera kagere bashinga urundi rwabo bise sefor arusha nabo bavuga ko baharanira ibwirizwa shingiro n'amasezerano ya Arusha. Yamara bobo bararahira bakarengwa ko batazokwitaba ayo matora, bagiriza mbere abasegeye mu runani Senared ko bashaka guhemuka kandi ko bashaka ibibanza muri leta izova mu matora y'imirije. Urunani Senared ngo gwemeza ko ivyo bitabaca intege. Pierre Clavenyunkuru, Kigali, ku bwijwi rya Amerika.